Mukiganiro cyavuga inzego za leta harimo no umukuru w'igihugu cyabere mu ntara ya Makamba mu manuka bw'igihugu Prosper Ntarwamiye umuvugizi wa leta yakeje mu Rwisevere ukurondera ukuri no kunywanisha abarundi Ntarwamiye yemeje ko hafatiwe kubimenyetso wabona ko bwicanyi bwakozwe mu 1972 bukwiye kwitwa ihonyabwoko ryakorewe abahutu
ikimenyetso cya mbere nuko itaci ihonyabwoko wica umugwi w'abantu canke wose ubaziza ikintu mu 1972 naho bwari ubwoko bw'abahutu bisha bize bica bakora bica bafite udufaranga n'incabwenge ica kabiri nuko bikogwa n'ubutegetsi ico gihe yari leta irongowe na Michel Micombero ubutegetsi bwakoresheje iki bwakoresheje igisoda babura amatari n'abamustaneri bariho yakoresha urwaruka rw'abajereri abajereri rwarugwaruka rw'umugambo w'iprona harabaye ineguru abantu bicwa baza kubatora mu mashuri ku buzi bafite urutonde bati nakasohoka abo bantu urabita izina iryo zina rero ni ukugira ngo ntihagira n'icyo ukora ntihagire ubutangana bimwe bita mu gifaransa diabolisation canke animalisation biswe abamenja mu mico y'ikirundi mumenja yaritwa akangazwa aho rero byasigura yuko ntihagira kumwica atangiza kwamira ca gatanu umva barishwe ikimenyamenya kiriho murabona umugwi severe umaze iminsi uzura amagufa n'uduhanga ivyo ntaho bikideha ajya amagufa na tujya duhanga two nyine turivugira barya abantu nta korona yari yateye ico leta ibivuga ko ubu turi kubimenyetso ntange ngira bafatwa mu mve neza iryo zina ntiriritwa mwumve neza uko ritegerezwa kwitwa n'inzego zibijejwe ariko ibimenyetso dufise ubu birerekana yuko koko leta ya kapiteni Michel Micombero yakoze ihonyabwoko irigirira ubwoko bw'abahutu
umuvugizi wa leta yanamenyesheje ko mu Rwisevere rugifise igikorwa kinini co gushiraho urutondero umwidondoro w'abishwe maze uzobone kurimbika cane mu bishingantahe vy'ababonye ivyabaye kugira ngo ukuri kuzure ariko mu kurindira ko bigera ko Maitre Isidore Rusikiri umukuru w'umurwi Morena urwanya ihonyabwoko n'ivyumviro vyaryo yabwijwe rya Amerika ko muri vyose icokorwa rukwisunga ivyo Burundi bwumvikanye na ONU
na kabiri nta numwe azokwigera mpinyuza hateye abahutu umugwi w'abahutu bavuye muri Tanzania mu ishyamba rya Kagunga na Museveni yaravyemeje igira kabiri baraje mu kwica bica bakuza ko ikintu cyose cyitwa umututsi ibimenyetso n'inyandiko bakorera ko turazifise n'umwana kiri mu nda baramukura bakica leta ya Michel Micombero yarahagurutse iratabara abariho aricwa ingene yoba yarishe abahutu bamwe bamwe ikarenza urugero bamwe bari muri byo abandi kumure batari muri byo birashoboka kandi byaba ibyo leta yakoze byaba ibyo umugwe w'abahutu wakoze ni ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu na sentare mpuzamakungu zabarindwi na kabiri abo bantu bari kuri CNDD bitwa abahutu ngo ariko bakorera ubwoko bw'abahutu mugabo mu by'ukuri ariko arabononera kuvuga ngo abani bagize jenoside canke abani bagize jenoside ibyo ntasho bitwaye umwe wese arashaka kubivuga uko abyumva ashaka uko yabibonye igihambaye nuko vyoshikirizwa sentare mpuzamakungu ataho yegamiye itegamiye mu bahutu itegamiye mu batutsi ikihweza ikagira ankete nk'uko leta y'u Burundi na ONU bavyumvikanye mu 2005 bati tuzoshireho sentare mpuzamakungu ikoraniyemo abantu batanu abacamanza batanu abarundi babiri na batatu b'abanyamahanga kugira bace urubanza ataho yegamiye
kuva mu mezi 2019 wo mu rwi watanguye kuzura ibisigarira vy'abantu bishwe mu 1972 ikorwa batari bake bacinuvye harimo wari cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu icyo gihe Gaston Sindimwo
mu Gisevere ibyo yashikirije bifite intumbero ya politiki gusumba kumenya ukuri no kurekurianira iprona ntiyigeze igira inama nimwe ivuga ati nimugende mwice abana mbere ari ugwaruka amaranye amajambere rwa gasore Jerere bavuga yuko Jerere yagize ibi cyangwa yagize ibindi nabo nyine nashaka kubibesha kandi sari kwinda kwibesha jewe wararongoye Jerere icyo gihe yitwa Emile Mworoha aracariwe kandi icyo gihe nyene yarasoye urwandiko yiyamiriza ubwicanyi buri ko burakuba mu gihugu ikinacyo abo babivuga gutyo basi barabadasigana baragiye kwiyahura bagira inama yo kwiyahura bo nyene icyo rero ni ikinyuma cyambaye ubusa
Uburundi busamo kamwe n'igihugu kibanyije urwanda ishyirahamwe mpuzamakungu ryemeje ko cabayemo genocide yo mwaka w'1994 yakorewe abatutsi mu Burundi ho kugeza ubu abatutsi n'abahutu baracaharira ukuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye ahanini abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi mu 1972 rwo kwitwa ihonyabwoko mu gihe abatutsi bifuza yuko ubwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabuna ari bwo kwitwa ihonyabwoko com amakuru ya Amerika rifise yo kwizerwa nuko mu kwezi kwa kane umwaka uza hibukwa imyaka 50 izobishize habaye ubwicanyi bwo mu 1972 hazokwemezwa ko ubwo bwicanyi ariho nyabwoko byakorewe abahutu. Eroje uri kaneza ijwi ya Amerika.